Icyo kigwate cy'ikarurama kirimo abasubijwe mu buzima busanzwe bagizwe n'abamugariye ku rugamba bagizwe n'imiryango 45 y'abahoze mu gisirikare cya leta no mu migwi y'abitwaje ibigwanisho yagwanya leta amazu ya kijambere babamwo kuva mu kwezi kw'indwi umwaka wa 2014 arimwo amatara n'amazi. Ayo matara yakishwa n'imishwarara y'izuba ariko muri kino gihe ayo matara ntiyaka mu mazu agera kuri 30 kubera ivyuma bitanga uwo muyaga nkuba bitagikora nk'uko bivugwa na Gerardo Ntiruhungwa arongo ico kigwati.
Twebwe baduhaye umwe vy'ama plaque solaire bijya rero n'ibintu bikunda gupfa cane gose murabona nk'izi nzu dishika 45 aha ntabashika nka 15 bakibona neza. Twebwe rero mu cyumviro cy'iwacu twifuza yuko leta yo twiyumvira ko ikaturonderera umuyaga nkuba wa regidezo kujya ko abandi twama tuticura yuko umwanya wari wose amatara yama yaducikiye ko kandi turi bamagara make twama dukenera umuyaga nkuba umwanya wose.
Mu bushikiranganji bwo kwivuna abanzi no gukurikiranira hafi abahoze ku rugamba bamenyesha ko icyo kibazo bakizi. Koloneli Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi avuga ko hari ibikorwa biriko birakorwa mu ntumbero yo gutorera umuti icyo kibazo.
Inkuru zarumvikanye yuko mu mazu ashika 45 hariho amwamwe yari yaronse mu yagankuba w'izuba mugabe bimwe bitagikora ibyo ibisata bijejwe n'ubu bariko barategura kuza kubagendera mbere hamwe baza baratangwe kugira ngo barabe ibyo bitagikora ku masite yose hanyuma bagira icegeranyo barabe icokogwa ntibabahebye barabizi kandi noneho najya amazu naho umubona ari meza cyane ntibarayakira burundu ico bita reception bariko barasubiramo barabe yuko abayubatse ku buryo bukwiye bimeze neza aho bazosanga ari hakagorane bazoca bagakosora ibi rero by'amatara mugabo byo ni imfashanyo yabonetse ntibirimo ntibijanye na bubatsa ry'amazu ariko nahari imfashanyo bazoraba igikorwa kugira ngo bagume babandanya habona kuko ntaho bareka turaze yuko atacho bishoboje kinini.
Abo bamugariye ku rugamba barafise kandi ikibazo cyo kubura aho binonorera imitsi harimwo abagendano b'umuga bashobora gukina inkino zitandukanye nk'uko bano babiri bari muri abo bamugariye ku rugamba babivuga.
Umukino dukina bawita sitting volleyball n'ukomeye asanzwe yaramenyereye kina volley arakora ko nawe nyina kadufasha namuri ko muraherezanya muri babiri niyo muri batanu mukagira deux équipes babitandukanye.
Eh hariho n'abantu batabona umukino wabo urabaho bawita goalball ariko kubera nabo nyene atateri hari kandi ni hafi ekipe yose yabateriri hafi nabo nyene boja hamwe bakimenyereza kugira umubiri wabo nabo nyene ugende neza.
Naha nyene Koloneli Gaspard Baratuza avugira igisirikare c'igihugu arahumuriza abo bamugariye ku rugamba avuga ko bitegekanijwe ko ahubatswe ibigwati bigenewe abamugariye ku rugamba baronswa ibibuga byo kwinonorera ko imitsi. Uwo avugira igisirikare c'u Burundi avuga ko ivyo bibuga bitewe bitubuke bizokubakwa.
Ibi bijanye n'ibibuga byo gukinira ko bijanye n'ubumuga bafise birimwo mu byo bategekanije yuko amasite bagize baba ko naho nyene bogira ibibanza harimwo ibibuga bashobora kugira ko imikino inyuranye. Mwomenya neza nuko hariho imigwi imbere ya bamwe basigaye baserukira n'igihugu mu makungu bamaze gushika ku ntambwe ahi Bujumbura abantu baza bagakinaho byumvikana yuko hose mu byo bategekanije naho bo bataravyubaka mu migambi yo kubyubaka birimo umugabo bitwara uburyo nico gituma bifata akanya ariko icyumviro kirahari kandi bazobikora nta nkeka.
Icyo kigwati cy'abamugariye ku rugamba cikarurama mu ntara cibitoke kiri nko ku metero 500 hafi y'urubibe rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abo bahaba bavuga ko bafise umpungenge ku mutekano wabo kuko hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamahumvikanye amasasu basaba kuronswa ikirindiro cy'abajejwe umutekano. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yishura ko abarongoye akarere ka mbere ka gisirikare bagiye kugira icyo bakoze nayo ku bibazo byo kuronswa uburyo bwo kwinguruza n'ivuriro ngaho mu kigwati cy'ikarurama. Koloneli Gaspard Baratuza yishura ko atamuti wihuta woboneka kuri icyo kibazo kubera ibibazo by'ubutunzi igihugu kirimwo. Ikarurama mu ntara cy'ibitoke Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika.